muracyakurikira radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Muradukurikira ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vo.com. Ku maradio yanyu mu Burundi muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ngibyo rero murisanga ikaze mu kiganiro cyanyu. Komisiyo y'umuryango w'abibumbye ikora itohoza ku bwicanyi mu Burundi yasabye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa ruri irahe mu Buholandi gukurikirana ibyaha byakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 2015 kugera ku itariki ya 30 y'ukwa 6 2016. Umuyobozi w'iyi komisiyo Fatsa Ugerguz yabwiye ijwi rya Amerika ejo bundi kuwa mbere ushize ko kuri bo ubwicanyi bwabaye mu Burundi muri kiriya gihe mu ruriya mwaka rero ari ubwicanyi bwa politiki atari ubwicanyi bushingiye ku bwoko. Ugerguz asobanura ko bafite ibimenyetso biganisha kwemeza ko mu Burundi habaye ibyaha byibasiye inyokomuntu cyangwa se crime contre l'humanité mu Gifaransa. Iyi komisiyo igiye muri CPI nyuma y'inteko ishinga amategeko y'Uburayi bwunze ubumwe yabisabye mu kwezi kwa mbere gushize. Ikindi kandi hari itsinda ry'abanyamategeko avoka b'Abarundi n'abanyamahanga ryagejeje muri CPI ibirego by'imiryango 100 y'Abarundi ivuga ko yiciwe. Naho umushinjacyaha mukuru wa CPI Fatou Bensouda yatangaje mu mpera z'umwaka w'2016 ko yatangiye amatohoza y'ibanze cyangwa se amatohoza y'intango ku bwicanyi bwo mu Burundi. Aya matohoza y'ibanze, amatohoza y'intango avuga iki? Asigura iki? Ese urukiko CPI, Sentare CPI, izakurikirana ibyaha by'ubwicanyi byakorewe mu Burundi koko? Kugira ngo dusobanukirwe, nabatumiriye Maître Lambert Nigarura, kandi mu cyumweru gitaha tuzabigarukaho nanone n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu. Umushyitsi w'uyu munsi rero Maître Nigarura ni umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe ashyigikiye ibikorwa kongera gakorana na Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Ahagarariye isekeza ry'iminsi 100 ryitiriwe ubutungane mpuzamakungu mu Burundi. Simbatindiye rero mbazanire umushyitsi. Maître Nigaba, muraho, murakomeye?
Yego, turakomeye, turabaramukije nawe ko baratwumviriza.
Mbashimiye cyane rwose uyu mwanya muduhaye kugira ngo duhinyanyure ibintu tubisobanukirwe. None irisekeza murimo muvuga yuko ryitiriwe ubutungane mpuzamakungu mu Burundi, mu magambo make bivuga iki?
Mu bisanzwe iyo tuvuze isekeza ry'iminsi 100 ryitiriwe ubutungane mu Burundi, ni isekeza ryatanguye itariki 17 ukwezi kw'indwi umwaka turimo wa 2017. Kubera iki twayise isekeza ry'iminsi 100? Ni uko kuvaho Burundi bufata ingingo y'uko sokora mu masezerano ashiraho sentare mvuza makungu mpana vyaha ingingo rero ituma busokora muvemwe Burundi izorangira itariki 27 ukwezi kw'icumi uwo mwaka duharuye rero ku munsi wa mbere itariki 17 z'ukwindwi twaharuye hasigaye iminsi gusa kugira ngo iyo ngingo y'ukwidohoka mu masezerano ibe ntabantu tushatse gufata yuko mu gihe Burundi butazuba bukiri masezerano kugira ngo sentare ishobore guhana ibyaha biriko bikorwa mu Burundi bizoba bifise ingorane zidasanzwe ariko kuko igihugu gitaba kikiri mu masezerano nta tegeko rigitegeka gukorana n'abahinga cyangwa abagira amatohoza biyo sentare tukumva yuko rero haja habamwo ingorane aricyo gituma twagizisekeza kugira ngo dusatungane mpuzamakungu dusabe iyo sente yuko yokwihutira kugura amatohoza imbere yuko iyo minsi irangira yuko iyo minsi ijana twari twaharuye irangira kuko hasigaye iminsi iri munsi ya 60 kugira ngo ihe inguvu amatohoza abahinga ba biyo sentare bashobore kuba bakurikirana ibyo bibazo ubwo bwicanyi basohoye n'imitahe y'ubukurikirana abakoze ayo marorero.
Mu yandi magambo ni ukuvuga yuko aya matohoza y'intango Bensouda yavuze kuri mwebwe ni intambwe ikiri hasi cyane.
Oya, intambwe ikiri hasi ni intambwe ya mbere kuko niko bisanzwe bigenda. Mu bisanzwe amatohoza y'ibanze asigura iki? Iyo sentare imaze kuronka amakuru yuko hariho ubwicanyi hariho ibyaha bisanzwe bikurikiranwa nayo bikogwa mu gihugu casinye amasezerano iyo sentare rero ironka amakuru ihawe n'amashyirahamwe yigenga ihawe n'abashingwamanza ihawe mbere n'imiryango iba yarabuze gutyo igaca ibona yuko ibyaha bishobora kuba byarakoze iraheza rero igaca itanguza amatohoza y'ibanze nayo abashimikiye kukwiga amakuru yaronse ibyagirizi n'ibyemezo yaronse kugira irabe koko ibyo bintu yaronse byemeza bigaragaza yuko ibyaha isanzwe ikurikirana byoba byarakoze imaze rero kubona yuko ibyo byaha byakozwe izo nkuru ifise ko zishemeye iraheza ikaca igenda ku ntambwira kabiri ariyo yo kugurura amatohoza nyezina twe rero tuvuga tuti ibiriko bikorwa mu Burundi amashyirahamwe yigenga yagumye atanga ivyegeranyo ivyemezo eka n'ibintu bitagoye no guhinyuza kuko n'ababikora ntibigeze binyegeza kumbure babikinye nk'uko bariko bakinire resi no bahakana rero ko gufata ku murango bagafatwa n'imodoka z'igipolisi ku izuba riva abantu bagakurwa mu mihana ku murango gukira gatoga iziga cyangwa bakabuhingiro bibaza yuko ari ibintu by'ibikini barakina ariko ni icyemezo kimusiga cyerekana yuko byazaha biriko birakogwa kandi bikorwa umurango ubona nicyo gituma tuvuga tuti ibintu byari bikwiye yuko iyo sentare itebye amatohoza kuko kuraba yuko ibyaha byakozwe ntibigoye kuko ntibyakozwe ababikoze babikoze habona biriho abazimiye barazimiye abapfuye barishwe bahohotse babanje gufatwa ku bafatwa n'abakenyezi ibyo byose shagaseseshwa rumuri ibyegeranyo biriho kanatsinda mwabonye yuko n'icyegeranyo cy'umugwi w'abahinga ba ONU caraye kivyemeje twagira rero tuti hoho na mata vyaya mata nta gisibya sentare ubuhoho nta gibiraronse icyemezo kugira ngo ije ku ntambwe ya kabiri.
Mbere yuko duha urubuga abanyagihugu kugira ngo mwiganirire nagira ngo usigure neza nk'umunyamategeko koko kandi ukurikirana iby'iyi sentare n'ibibazo by'u Burundi, none se u Burundi buzavamo yego? Kandi wavuze yuko bizaba bigoye gukora amatohoza, ariko se bivuga yuko CPI izabifunze ama icyo nshaka kuvuga ntabwo ishobora na gato gukurikirana abarundi baba bakekwaho ibyaha byibasiye inyoko muntu nyuma y'iri ya tariki 27 y'ukwezi kwa 10.
Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Mu bisanzwe amategeko ashyiraho iyo sentare ni ukuvuga amasezerano y'iroma kugira ngo witure iyo sentare cyangwa kugira ngo iyo sentare ishobore kugira ububasha bwo gukurikirana ibyaha isanzwe ifite uburenganzira bwo gukurikirana bica mu nzira zitatu. Ubwa mbere igihugu nyine kiba cyarasinye amasezerano cyane kitayasinye kirashobora gusaba yuko intare ikurikirana ibyaha biba biri ku bikorwa ku butaka bwacu. Iyo ni gice cya mbere. Igice cya kabiri naho inama nkuru ya ONG y'umutekano, amahoro n'umutekano ishobora gusaba iyo sentare gukorera mu gihugu kiba cyarasinye amasezerano cyangwa kitayasinye. Uburyo bwa gatatu ariko bwa nyuma ni umushikirizamanza wenyine iyo sentare afata ingingo yo kugira amatora mu gihugu cyasinye amasezerano. Iyo ngingo ntashobora kuyifata mu gihugu itasinye amasezerano. Mugabo iyo ari mu gihugu cyasinye amasezerano arafata iyo ngingo wenyine ubwiwe bwa minwe kuko aronsa amakuru yemeza yuko ubwicanyi ibyaha bitatu bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare ibiriko birakogwa muri icyo gihugu na cyane cyane mu butungane bw'icyo gihugu iyo butakoze. Kuko amasezerano ashyiraho iyo sentare arasomora neza yuko iyo sentare ikora akazi mu gihe amasentare yo mu gihugu atanga uvu atagushaka cyangwa ubushobozi bifise kugira ngo bukurikire ibyo byaha.
Ariko rero yego
Leta y'u Burundi yari yarasinye amasezerano. Ibiriko birakurikizwa biri muri cya gice cyakomeje kubabwira umushikirizamanza wenyine afata ingingo ubwo bwa minwe kuko afata amakuru. Ayo makuru nayo yahawe n'amashyirahamwe asanzwe turimo amashyirahamwe yigenga yashyikirijwe ayo makuru ariho umushikirizamanza amakuru n'ibyegeranyo bitandukanye by'abahinga byagiye birerekana yuko harimo ibyaha byo kugenwa n'iyo sentare biriko birakorwa. Acafata rero ingingo yo kugura amatohoza y'ibanze mu itariki 2025 ukwezi kwa kane mwaka 2026 bisigura yuko umwanya uheze ariko araraba inkuru ya ronse ivyegeranya aronka yuko koko ivyo vyaha bikurikirana vyakoze. Akabiri akabona yuko na sentare zo mu Burundi ata kintu na kimwe zakoze cyangwa atagushaka cyangwa atagushobora zifise kugira ngo bikurikirane ibyo vyaha. Umwanya rero yaronse usa n'uhagije na cyane cyane yuko ibyaha bigaragara ababikoze batigeze binyegeza ibintu byabaye ku mugaragaro byumvikana yuko amatohoza ageze ko atanga muti itariki 2027 amatohoza ntazosubira gukunda. Amatohoza inyuma y'itariki 2027 arashoboka. Birashoboka cyane gusa harimo ingorane kubera Burundi atategeko rizoba ririho buri butegeka gukorana n'abahinga n'abakozi b'iyo sentare. Mugabo naho hoba inyuma y'iyo sentare inyuma y'iyo tariki sentare irafise uburenganzira bwo kubandanya amatohoza yatanguye kuko Burundi bwafashe ingingo yo kwisokora mu ayo masezerano sentare izaramba amaze gutangura amatohoza. Ni ukuvuga yuko nta kintu gishasha kizoba gikenewe atari uko gusa intambamyi nuko Burundi itariki 2010 atategeko na rimwe buzoba bufise bwo gukorana n'abo bashikirizamanza n'ibyayo by'umushikirizamanza wa sentare sentare mpanabyaha.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Maitre Lambert Nigarura kuri biriya bibazo by'u Burundi no na sentare mpuzamakungu CPI mu magambo ahinnye y'igifaransa. Kandi nagira ngo mbibutse yuko mu ndwi iza mu kuvuga mu cyumweru gitaha tuzabigarukaho nanone n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu. Kuri telefone turi kumwe na Ndabakenga. Ndabakenga we, akabazo kawe
wajya mfite ni bijyanye n'uwo mutume ariko atubwira ingene amakungu ashobora kuza kuraya gutoza ibyaha byabereye mu Burundi. Icyashaka ndamubaza nk'umunyamategeko ko ibyaha yego mu Burundi byarabaye kandi tagatoshesha rumuri ariko hariho n'ibyaha usanga byakozwe n'abantu bato bato bijyanye nk'ubwicanyi usanga bamwe bavuga ngo n'abarozi abandi n'ibindi. Hariho n'ibyaha usanga byakozwe n'abantu babategetsi. Ivyo rero ashaka nk'umutumire aze adutandukaniriza neza uko bazobitoza n'ingene bizogenda. Igikurikira ubona ko Uburundi bwavuye muri CEPI donke shaka kumenya rero ingene bizogenda kandi muco giye nko mu gihe amasezerano yari ndetse cyangwa atagihari ukuntu abo bahinga bazoshika n'ingene bizogenda. Igikurikira ubiye amatohoza nyene hari ukuntu mbona umenga bahereye ahatariho anako abantu uri kuraraba nyene bagiye barabona cyangwa bicwa ni guhera ku 65 72 83 ubu rero urabona ko bashinikiye kuri 2 2015 ejo bundi ko kawinga yisunzi kinde ibyabaye mu kubyurengagiza nta gaciro baziha bimeze gute
rekero
abantu barabaheze ni ruhebwa
ye hiniraho
nashaka umuhinga adusigurire neza ko umunyamategeko twumve neza ko itegeko rya 2015 atarihuriye n'igihumbi kimwe n'amajana 1965 cyangwa 2002 murakoze
ye ndabakengana urakoze reka metre nigarura gusubize
urakoze cyane ndashimiye ndabakenga ku bibazo nkora mutima bajije abwo nza kumwishura iza kuko mbona ndabifite inyishu yabajije ati mbega none ko ibyaha byakozwe ari byinshi kandi biragaragaye ko ibyaha byakozwe ati mugabo byakozwe ku buryo butandukanye ati hariho ibyakozwe n'abantu bato bato hariho ibyakozwe n'abantu b'abategetsi ati bene hariho n'ibibazo by'ukwicama bihereye ati ku burozi n'ibindi akagira ati none amatohoza azogenda gute bazobahana gute icyo namubwira cyo ni uko sentare ntaraha ni sentare isanzwe ikurikirana ibyaha biri mu itatu gusa ni ukuvuga ibyaha by'agahomerabunwa mu gifaransa bita crime contre l'humanité ni ibyaha byo mu ntambara ta ibyaha le crime de guerre n'icyaha cy'abanyabwoko genocide ibyo byaha biri mu mice itatu gusa iyo sentare ifise ububasha n'uburenganzira bukurikira iyo rero ibyo byaha tubibonaga turazi insiguro iri mu masezerano ashyiraho iyo sentare mbere bisanzwe mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi ibyaha bikomakomeye ibyaha biri ku rugero rwo hejuru bidakorwa n'uwo ari we wese ushobora gukora icyaha cy'ihonyabwoko uri umuntu umwe nka wewe ndabakenga cyangwa jewe ntushobora gukora umuntu umwe ntushobora gukora ibyaha byo mu ntambara umuntu umwe ibyaha rero bikorwa n'abantu bakomakomeye gusa abo twokwita abategetsi nk'uko nababivuze no kuvuga kugira ushobore gukora ibyo byaha dusanzwe bikurikirana n'iyo sentare ni uko uba uri umuntu afise igisoda cyangwa polisi kumbure cyangwa ufise umugwi urwana uba uwa leta cyangwa uba umugwi urwanya leta niyo mice itatu gusa ishobora gukurikiranwa ku byaha kuko si umuntu uwo ari we wese akora ibyaha bikurikiranwa n'ibisentare kakubwira rero ko bajya bica abagikiriye ku burozi b'abagikiriye icyo si icyaha gikurikiranwa imbere y'ayo masezerano ashyiraho iyo sentare kuba wishe umuntu umwe ntibituma gukurikiranwa n'iyo sentare niho abantu rero bakwiye gutahura ubwicanyi bwa Burundi bwagiye bukorwa n'inzego z'umutekano zishyigikiwe n'abategetsi cyangwa ubwicanyi bugakorwa n'imizi iba yitwa kurwanya leta si umuntu rero umwe kandi akadashobora gukora ibyo byakomeye nakubwira rero wavuze uti none mu gihe Burundi bwosokora bizogenda gute bohereza abagira amatohoza gute muri sasuwe birategekanije neza nk'uko nababwiye igihugu kimaze kuva muri ayo masezerano ubwo kikavayo igihe sentare yamaze gutanga amasezerano nka kujya yamaze kubikora mu Burundi tariki 25 z'ukwa kane umwaka uheze iyo sentare ububasha bwo kubanda amatohoza iba yaratanguye irashobora mbere n'ukugura amatohoza n'izina nyuma y'iyo tariki haba hari intambamyi kuko abahinga bayo ntibashobora gusaba leta ko ibaha ibyemezo cyangwa ivugane n'aba cyangwa n'abandi kuko nta tegeko iba yitegeka gukorana n'abashyira kubera iba yavuye mu masezerano iyo niyo ntambamyi gusa n'ahandi abahinga sentare ziguma ibibasha mugabo rero mukamenya yuko ku by'u Burundi n'ibigoye cyane kuko uyu mugabo abahinga bawe ni barahe bakoze igikorwa cy'iteka igikorwa cyiza kuko cyakozwe n'abahinga nta bigoye gukora kuko abacitse ku icumu imiryango y'ababuze iriho ibyemezo biriho bisigura yuko naho yuko nka kubakorana ntibobura ibyemezo bikwiye byatuma babashengeza aho rero nta masaha dukwiye kugira mugabo birakenewe kandi turizeye yuko iyo sentare iziguye amatohoza inyuma imbere y'iyo tariki igere kuba ya tegeko ritegeka Burundi gukorana nayo ibintu bishobora gutegeka leta y'u Burundi ikindi yavuze yavuze ati habaye ubwicanyi kuva kera kuva mu 1965 ubushi mu 1972 mu 1993 ibyo bintu ni ukuri yavuze nina tugituma ni wabwicanyi kubera ubwo bwicanyi bwose butigeze buhanwa atakuri kugeze kuboneka ariko nagira ndaguha umuco nk'uko amategeko abivuga. Mu bisanzwe isentare mpanabyampuza amafungu yashinzwe n'amasezerano y'i Roma y'1998 ayo masezerano acaja mu ngiro itariki imwe y'ukwindwi umwaka w'2022 ayo masezerano aramenyesha neza yuko isentare ifise uburenganzira bumwe gusa bwo gukurikirana ibyaha byakozwe inyuma yaho amasezerano yashyiraho agiye mu ngiro.
Ni ukuvuga nyuma y'umwaka w'2022
ni ukuvuga yuko isentare ishobora gukurikirana ibyaha bikozwe n'ibyonyine byakozwe kuzikizindi z'ukwezi kw'indwi 2022 ibiri nyuma yaho iyo sentare nta ntangiriro ifite zo kubikurikirana kuko niko amategeko ayishyiraho yanditse ntibishobora guhinduka. Ariko ibyabaye muri ibyo byaha si ukuvuga ko babiyabyigiye cyangwa abakorewe ibyaha baba barahije nicyo gituma mu masezerano y'i Arusha yategekanye yuko hajaho ubutungane bw'igihugu kivuye mu ntambara imwe bita justice transitionnelle. Ibyo nabyo byashyiraho umuntu wo kumenya ukuri no kurekuriranira hamwe na sentare tribunal social pour le Burundi sinjye mu rwego sentare yihariye ku Burundi iyo nayo ikaba ariyo ifise uburenganzira bw'ikirana ibyo byaha. Kandi gitangaje ni uko leta iriho uwo munsi yashyizeho uwo mugwi wo gushyira wo kumenya ukuri no kurekuriranira naho yawushyizeho bidaciye mu mategeko kuko hariho imigwi imwe yakumiriwe anavuga nk'abasekera amashyirahamwe y'agateka ka muntu n'abandi mu itegeko rishyiraho rica rikuraho iyo sentare mpuzamakungu. Byumvikana leta y'uwo munsi idashaka yuko hamenyekana ukuri idashaka yuko ukuri kuja habona kubyavuye kandi igatangaza ko abafari igihugu bari no mu babuze abantu icyo gihe cyo mu 1625 nibyo bishyiga ubwenge tukibaza tuti uwo munsi turiko tujahe ko tudashaka kumenya ukuri mu byabaye. Nta bundi rero butungane bushoboka atari buzoba bushyizweho niyo sentare itegekanijwe n'amasezerano y'i Arusha ariko arahonyangwa sentare yategekanijwe n'ayo masezerano yakuwemwo byumvikana yuko mwebwe wewe nk'uko wabagiye ikibazo ukibaza cyane cyane leta y'u Burundi idashaka ko iyo sentare ijyaho niyo yonyine ifite ububasha bwo gukurikirana ibyaha byabaye mu 1625-1993 gushika mu 2022 iyo tariki nabagiye amasezerano ashinzwe mu mpanabyaha atangira gukora.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibibazo by'u Burundi n'ubutungane mpuzamakungu. Maitre Lambert Nigabaniwe udusobanurira kuri telefone dufite Habumukiza. Habumukiza we?
Oui, Thomas.
Ubaza kabazo kamwe kagufi.
Ego cyane ariko mumundiye nagoma mbira abantu bakunda gucira ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ati sentare ngo yibasira ngo kuba Nyafurika. Nibyo ibyo birashoboka ko ubiravye ku migabane ishyika itanu yo biri ku inosi umugabane wa Afurika n'ukuri niwo ugaragara mu ibyaha. Hama ngiye mbandanya nagira ndamwibarize mete iyi sentare y'amatohoza izokora azoba afise ingaruka iziye ku bantu bimirije gusubira mu biganiro mu Arusha mu biganiro numvise bigiye gutangura mu kwezi kw'icumi. Ama ibyo ndabivuga fatiye haba ku ruhande rwa leta cyabure ku ruhande rwabo batavuga rumwe mbega abazitaba ibyo biganiro ibyo tohoza rya CPI rizoba rifise izihe ngaruka? Murakoze.
Ye, urakoze nawe. Niyo sacha yawe irakoze. Metre Nigarura wamusobanurira.
Yego cyane. Ndamushimiye Habumukiza kubaza abagije. Nagarutse no cyane cyane ko bavuga yuko iyo sentare isanzwe ihinganye ko ikora cyane ku mugabane wa Afurika. Nagira ntange umuco gato iyo sentare nibyo benshi bayagira ko yoba ikora cyane cyane kuri Afurika. Ariko nagenda bamenyesha ikintu kimwe ku iyo sentare ishingwa n'igihugu cya mbere cyasinye amasezerano ni igihugu cya Afurika. Ni igihugu cyitwa Senegal, igihugu cya mbere ku isi nzima cyatangiye gusinya amasezerano ashyira iyo sentare. Ariko mu madosiye yose ariko akurikiranwa imbere y'iyo sentare madosiye arenga atandatu, ane muri yo yashyikirijwe n'ibyo bihugu nyine bya Afurika.
biratangaje ko abantu aribo nyine basaba yose ntare gukora ama bakavuga ngo ibumi ikorera kuri Afrika kandi nuko nyine yabivuze ni kuri Afrika ni ibintu bitangaje yuko ariho hakorerwa ubwicanyi yewe n'iki yose namanye mu kibanza cy'abashobora gukorerwa ibyo byaha uko nababwiye ni ibyaha bidakorwa n'uwari we wese ni ibyaha bikorwa n'abantu bafise ikibanza cyo hejuru bafise igisubizo polisi cyangwa mu Rwanda byumvikana yuko uwo munsi kuba bagomba kuyirwanya ni kuko ari bafise inguvu zo kugomba kuvamo nk'uko ari bo bari bafite kwinjiramo kuko ni nabo bakurikiranwa n'iyo sentare umunyagihugu muto niwe asigirwa n'iyo sentare akaba ari nawe ukorerwa ibyaha umuntu mukuru w'umutegetsi nawe afite igisubizo n'igipolisi niwe ukora ibyo byaha nta muntu n'umwe yose ntari afatirana akaca hayakoze twirinde rero kuvuga yuko tutoshimye ntari ngo kuko nikore muri Afurika ni naho dukore mu byaha ni nacyo gituma mbere abantu ko baba barakoze ibyaha baba bazi yuko bahavuye abahungu bakurikira agace bashaka kwiguriza ku butegetsi kugira ngo ibyaha bakoze bikurikirane nagira rero ngire ko ndakumenyesha ubu butumwa n'amategeko byayotangura ntangaruka yubwira ku biganiro nimeze kuba yene yenda kubire twebwe ni rw'amashyirahamwe ashyigikiye kuba kongera agashyigikira igakora na senayi mpuzamahanga ku mpana byaha cyangwa imbere n'amashyirahamwe asanzwe ari muri ibitekerezo by'iminsi ijana yitiriwe ubutumwa mpuzamahanga twarumvikanye kandi turabona yuko uwo munsi tumanywa mu bwicanyi mugama ugaruka mu Burundi ni wa mugenzi wo kudahana hano babwira yuko shyigikiye amasezerano y'iyaru ko hagatsingano agatuma abarundi bavuga kumwana ariko muradi yuko ariyo yashizeho ubudahangarwa mfata kibanda rimwe bita immunité provisoire mugabo abantu bamaze gushaka ubutegetsi kuko baba babona bafise ibyabakurikiranwa icyambere bihuta no guhindura amategeko urabona ari kurikiranwa bakikora ko ibyaha yamase ya sentare yatezwa kuzocira urubanza abantu bakaba bajemo gahangarwa mfata kibanza ugacika ukudahana kudahera ni bimwe mu Faransa dore immunité provisoire ari immunité définitive ni bintu rero biteye isoni ubu rero ntidushobora gusubira kwemera yuko hariho ukurikirana kw'abanyepolitiki gusa si indanza ikibi ni twebwe abarundi n'abanyamunyagihugu ahasigara kuko uzi yuko uzokora ibyaha ukacuronka ubudahangarwa ukaca ushaka ku butegetsi ugahindura amategeko ntuzosubire kuva ku butegetsi ba bantu babuze abantu babaye abandi twebwe tuvuga tuti ibiganiro biba bitaba ukuri abakoze ibyaha biteye ubwoba bateza guhanwa kuko nicyo kizotuma atabantu basubira kwica abantu nta kindi kintu kizoshoboka ubutungane butagiye imbere nta mahoro atabutungane nta mahoro ashoboka ubutungane intahe idashashe
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga Augustin arategereje kuri telefone ariko nagira ngo mbe mwihanganishe gato ya Augustin ubu nyihanganiye ndagushyiraho mu kanya ubaza akabazo kawe nagira ngo gusa nibarize akantu gato ya metro nigarura metro ruriya rukiko iriya sentare CPI ishinzwe kuburanisha ibyaha by'intambara crime de guerre ibyaha byibasiye inyoko muntu crime contre l'humanité niho nyabwoko genocide nyamara umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'abibumbye yakoze itohoza kuri buriya bwicanyi bwo mu Burundi bwabaye hagati y'itariki ya 15 ukwezi kwa kane 2015 n'itariki ya 30 y'ukwa gatandatu 2016 bavuga ko ari ubwicanyi bwa politiki atari ubwicanyi bushingiye ku bwoko ibi rero ntibyabivuze yuko mu Burundi muri uriya mwaka kare akanama gakoze itohoza nta genocide yabaye
irakoze cyane yavuze ati ubwicanyi buhagaze kuri politiki nakubwiye yuko nkuko nawe uheje kubyisubiramo ni sentare ikurikirana ibyaha bitatu genocide ubwicanyi bwagahomera bunwa ubwicanyi bwo mu ntambara iyo rero avuze yuko hari ubwicanyi bwa politiki nibyo nta politiki iyo bavuze batanze siguro y'ijambo y'ubunyabwoko ariyo genocide ni ukuvuga ubwicanyi bugamije kumara abantu basangiye ubwoko umuryango idini ariko ma ibyo ntibiriho ni umugu wa politiki ntonimo ariko urabye neza sinzi ko wasomye ikijya cyegeranye aravuga ko bigaragara yuko ubwicanyi bukomera bunwa crime contre l'humanité zakoze ubwo nabwo butandukanye na genocide naho na yuko n'ibimenyetso byerekana niho nyabwoko ko bishoboka kuko urabona ari ku butegetsi ugomba kugira cy'ubwoko ikibazo cy'isanga ari cya politiki akubwira rero yuko naho se nta itokurikirana ikibazo nka jenoside n'ubundi nta jenoside kuva ngo yabaye naho leta iri kibandanye igira kuko abicwa umunsi bari mu bwoko bwose bahutu bari mu batutsi kuko n'abica nyine abari ku butegetsi inzego zica bari mu bwoko bw'abatutsi n'abahutu nuvuga rero yuko ubwicanyi rero bw'agahabunwa nibwo dufatiye ko nibwo dushimikiye ko kuko n'ayo masezerano tutegerano kibivuga icyo nacyo berekanwa n'ukwica umugwi kanaka uwo nawo murawuzi ni umugwi warwanije ikiringo cy'umukuru w'igihugu yuko kuva imyiyerekano itanguye igipolisi na cyane cyane umugwi w'imbonerakure na bamwe bamwe mu basirikare umugambi wo kumara abantu cyane cyane bafise imbere n'amavideo bagiye barafata n'amafoto bafashe mu myiyerekano ubu wese yagiye mu myiyerekano abaciriwe ubwo gupfa naho mu gitabo mpanabyaha atakikiriho umuntu abakazi yiyamiye igisingizo cy'umukuru w'igihugu umusirikare ava mu bwoko bw'abatutsi murumva yuko bifise umugwi kanaka yemewe ubwicanyi rero bwarateguwe ni ubwicanyi bufise umugwi kanaka wo kugira mu yuko ururimbo rw'imbonerakure bavuga yuko ngo bateka bakeba babyara imbonerakure murumva abakeba ni bande nibava yuko iyo nsiguro ntakurirwa ndayiguha hariho ikintu cyafatuwe umugwi kanaka kwicwa ntakubwira rero yuko ibimenyetso bikomeye by'abanyabwoko dufatiye ku majambo akuva mu nibuka amajambo yashyikirijwe n'icyegera cy'umukuru w'umuganga uri ku butegetsi yitoye na buramatari wo mu rwanda yose biriho mu byegeranyo bavuga bati abariko bakora ibi umuhungu wa rwari yuzi mukabona n'ibintu iyo bari kugatusaka mu makatiye muri bukaba baravuga ngo bajye gukura ngo aho kumusaga cyangwa kugura ngo ngo tujya tubereke imibereho y'irindwi na kabiri urabona ubu kanaka bagomba kwica ibya bwicanyi rero by'agahamuramunwa crime contre l'humanité nta kujya byanditse mu cyegeranyo ngawe
ku buryo rero sentare niramuka ikoze amatohoza ariyo izavuga iti ibyaha tubona ni ibingibi niho nyabwoko se nibyaha byibasa inyokomuntu se cyangwa nibyaha by'intambara niyo yonyine izabivuga
niyo yonyine kuko umunsi amashyirahamwe yigenga abashingwamanza imiryango yabuze bo baramaze gushyikiriza ibyegeranyo n'ibyemezo n'ubwicanyi ingina bwakoze berekana amategeko asanzwe yo mu Burundi igitabo mpanabyaha n'amasezerano y'urumashyira y'iyo sentare ntiyerekana ibyari hafi ku bwicanyi bw'agahomerabunwa bisanzwe bitomoye mu mategeko ibigena bigenda ubwicanyi ubwo ari bwo ibyo rero nabyo biratomoye haba mu ngingo y'igitabo y'amasezerano y'iyo sentare ubu rero iyo sentare nta kindi kintu kirakora mu ngingo y'umunani niyo kanya igize aha kuba ugomba kwica umuntu wabiteguye guhohotera umuntu ikamugira ubusa kugomba gufungira abantu ubusa kuzinanganya abantu bijya bita disparition forcée mbere najya mbonera ko zavuze bisanzwe biri mu gace ge cy'ingingo y'umunani y'amasezerano y'urumashyira ya sentare bisivuga yuko ibyemezo bikwiye byatanzwe uwo munsi yajya amasohoza anze ariko arakorwa egzame kanyine ni ukuvuga yuko ariko yiga inkuru afite kugira abone neza yuko koko ibyaha byakozwe bisanzwe biri muri iryo sentare isanzwe ikurikirana ni ukuvuga ibyaha bitatu cy'ubunyabwoko byo kumara abantu crime contre l'humanité n'ibyaha byo mu ntambara.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga sentare mpuzamakungu CPI n'Uburundi bibanye bite, ese ibyaha bizahanwa? Nibyo rero turimo tuganiraho, kandi mbibutsa yuko mu ndwiza nabwo tuzabigarukaho n'umushikiranganje ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Kuri telefone dufite Augustin we vuga cyane akabazo kawe.
Anini agomba kuvuga yuko byacegeranyo cyasohowe n'ijya komisiyo ya ONU ko gihengamye kuko mu Burundi nimba hariho abantu bapfuye byagaragara neza ko bapfuye mu mpande zose. Akarorero anini abavuga yuko abantu bapfuye mu Burundi ari abantu biswe na leta, ariko kandi tukaba tuzi yuko hari abantu bapfuye bari nk'akarorero bari nk'uko mugambwe wegamiye ubutegetsi. Tutanga akarorero, hari umujene imbonerakure yiciwe mu Nyakabiga kandi uwo yiswe n'abantu bari barabara, abo nabo bariko baramanifesta bakaba bari baratumwe n'abantu. Abo nabo ni Pacific Ninahazwe, Vital Nshimirimana, Ambo Nimana,
Augustin
raporo nyine baraso.
Uretse nkubaze ayo mazina yabo bantu uvuze ko ushobora kububeshya, nta matohoza wakoze ngo umenye ko aribo babatumye. Icyo rero nagira ngo ngusabe, uretse twumvikane mbere yo kuvuga amazina y'abantu ubashinja ibyaha kuri iyi radio, ntabwo aribyo dushinzwe. Twebwe turi kugerageza gusobanukirwa ibizakorwa ku bantu bose bihisha abandi muri ariya makimbirane, muri ariya matati ya politiki yo mu Burundi. Ntabwo rero nifuza ko ubeshyera abantu, nta byemezo ufite.
Turi kuvuga abantu bahamagariye abantu kujya mu ibarabara.
Oya, kuri iyi radio ntabwo ibyo mbikwemereye.
Iyo uhamagaye umuntu kujya mu ibarabara,
kuri iyi radio ntabwo nkwemereye kuvuga amazina. Wabyumvise ibyo? Iyi radio ntabwo ibereyeho kuvuga ngo kanaka yakoze ibi n'ibi. Ufite ibihe byemezo? Ahubwo baza akabazo kawe kihuse, ushaka gusobanukirwa, nicyo cyonyine nkwemereye.
Halo?
Ye, baza akabazo kawe ndakakwemera, ariko wijya mu bindi.
Yewe, numva yuko uri kuranyima uburenganzira bwo kuvuga.
Oya, iyi radio ifite ama...
Oya,
iyi radio ifite uko ikora, ntabwo ijya mu birere gutya gusa. Turi gusobanukirwa, sobanuza.
Reka dusikirize ibyabaye hama sentare nayo izokorera.
Oya, ibyo byabaye sentare zabyitaho. Wowe sobanukirwa, bizagenda gute, bizakorwa gute?
Nibaza yuko iyo sentare nimba yokora, yokora idahengamye.
Ye, birumvikanye. Reka metre, reka metre. Ye, reka metre nigarure.
Abantu bapfuye mu Burundi ntibapfuye ku ruhande rumwe, bapfuye ku mpande zose.
Yego, noneho Augustin,
komisiyo yawe ntidakwiye gusohora icyegeranyo kimwe kivuga ngo uyu mugume niwe wise abantu kibagira uwundi.
Uzabanze uyisome yose. Urakoze. Reka metre nigarura, reka metre nigarura agusobanure niba sentare abisubiremo, kubera ko yabivuze, abishimangire ko izakurikirana impande zose. Metre,
urakoze cyane. Urakoze na Nyiranshimire Augustin, naho ariko yagiriza abantu atabyemeza afise. Yagize ati icyegeranyo cy'uwo mugwi ngo kirahengamye, kuko ngo kitavuga mu mpande zibiri. Ngo aravuga umuntu ngo w'imbonerakure yafite, ni kuri uwo muntu ndazi yuko yishwe, ntibikarya kandi n'ibintu bibabaje. Ariko na Pacifique ariko avuga ko ari we yamwicishije, ngo niwe wa mbere yatanguye kwiyamiriza ubwo bwicanyi zakorewe ujya muntu kumbure. Sinzi ibyo byemezo by'uko ari we yowe wabikura. Kiriya cyegeranyo gihengamye na gatoya, niba yaragisomye neza, niba waragisomye ubise yuko ubwicanyi basasa bwakozwe n'inzego z'umutekano, cyane cyane baravuga n'amasambu ya gisirikare cyangwa ibiro by'iperereza, akavuga ati n'abandi bishwe n'imigwi y'abantu bazanye na leta, naho batashoboye kumenyekana, abantu batashoboye kumenyekana bakorera imigwi irwanya leta. Ni ukuvuga yuko ko yashoboye kuronka, kandi ugisembaza kwizi yuko abahinga bijya komisiyo ya ONU bangiye gukorera kugira ngo rero uvuge ngo bahunge zose, ahubwo twari twifuza yuko bajya mu Burundi kugira ngo leta nayo cyangwa bumva yuko batabwiwe bayihe amakuru kugira ngo kumbwe n'ababibaza ko gihengamye icyegeranyo hari ikimeze neza. Nagenda ko sentare mpuzamakungu idahengamye, kurya bajya bahinga baoni badahengamye, kuko abarundi nta n'inyungu za politiki mu Burundi barondera akazi kabo bakoreye ku makuru barose, kandi baranayahiranira, baranasesangura kugira babone ko nta kintu rero na kimwe cy'uko bafise intumbero yo guhengama, kuko sinabwo bubashitse. Nakubwira yuko na sentare mpuzamakungu ndaguha akarorero yuko kumbure mushobora kuba mutabimenye, inyuma y'aho amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi namaza makungu ashikirije ayo makuru ko ariko akubwi ubwicanye n'ibyaha biteye ubwoba bishobora gukurikiranwa n'iyo sentare mu Burundi ndakubwiye ko na leta y'u Burundi iri kwisokora yashikirije ikirego muri sentare mpuzamakungu anabyaha ibyo ndabizi ko mpora kwitira yo rimwe na rimwe bitwarira ngo abateguye imyiyerekano yakozwe y'ubuhanzi mu cumi cy'igihugu aho berekana ko ari ibintu buba barishe abantu bari baragize iki mugabo babona yuko amatoza agira atangure bakaba ari ko byumvikana yuko niwe babonye ko atanga uwo afite ese yaba wohanura nabo nk'uko uhanuye abo bahinga uhanura leta ikorana n'abo bahinga babonye ikabemera abakiza mu Burundi bakagira amatohoza bo nyine bakabonana n'abandi bakaronka n'izo gusanga bidashobora ko kuvugana nabo kugira ngo uvuguti icegeranye kimeze neza ntigihengane bakorera ku byo baronse ariko ibyo baronse barabisesa bakabona ko ari inkuru z'ukuri no kumenya yuko amatohoza bakoze adahengane kandi atani n'ugushaka guhamburira kuko nta n'inkuru yabifisemo.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi Kinyarwanda. Mbere yuko dukomeza duha ijambo abanyagihugu, Maitre, nagira ngo wongere usigure neza akantu kubera ko twakomeje kuvuga ngo ngo imigwi iragirizwa, imigwi ni yari itavuga rumwe na leta ari ishamikiye kuri leta, ngo inzego za leta ni ibyo byose biri muri kiriya cyegeranyo, ariko noneho tuvuye ku byegeranyo tukajya kuri sentare nyakuri yo ntabwo ikurikirana imigwi amaleta imitwe runaka ikurikirana umuntu ku giti cye.
Ego cyane sentare mpuzamakungu mpanabyaha ni sentare imwe ku isi nzima idakurikirana leta cyane igisata, ariko ni sentare ikurikirana umuntu ku gace kiwe ku cyaha we nyine yakoze. Aha rero nkakubwira yuko ufani ibyaha igitamuhanabyaha bitabomanabyaha mu Burundi cyangwa mu Tanzania byaha byo kuri yose iyo bakoze icyaha ni crime, ni ukuvuga yuko umuntu akurikiranwa ku gace ku byo yakoze cyangwa ku byo yirengagije gukora. Aho ni ukugira yuko cyane cyane sentare mpuzamahanga mpanabyaha nk'uko nababwiye ikurikirana umuntu muto nk'umuntu w'umuexecuta nk'umuntu w'umusirikare mutoya yahawe itegeko n'umukoloneli akurikirana ugera muhaye itegeko cyane cyane kuko bato barajya barakurikirana na sentare zo mu gihugu hagati kuko ni sentare itandukanye. Nakubwira rero yuko ubuye bamaze kugira icyo kiganiro sentare imaze gutomokerwa n'amatohoza n'inkuru yaronse izoshitangura gushira umwe wese icyakoze icyo yateza gutabara atatabaye icyo yikoreye n'iminyozi yiwe cyangwa icyo atabugiye yari afite uburenganzira. Aho rero niho izina ry'umuntu rizovugwa akagira ati ninaka yishe naka ninaka atatabaye naka ninaka yategetse yuko batera aha yica abantu. Aho rero niho tuzoheza tugasomokirwa muri yukoreye sentare ikurikirana umuntu ku gace kiwe ku izina ryiwe ikamukurikirana nk'uko ari idakurikirana na leta sentare kandi dufite ububasha bwo kuburanisha amaleta.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi Kinyarwanda rubwo rucyo ndibwira ko gisobanutse. Abantu twese twumvise yuko tugomba kwirinda kuvuga ngo kanaka yarishe ngo kanaka yarishe, dutegereze nimba iriya sentare mpuzamakungu izasohora imitahe, nibwo noneho bizaba bigiye kumugaragaro icyo gihe amazina niho azaboneka kuko azakurikiranwa ku gatwe ke. Kuri telefone dufite Patrice. Patrice we, akabazo kawe? Yego, akabazo kawe.
Ego dewe nitwa Uwimana Patrice. Abandi mu Rwanda ibintu byabaye ni 2015 byabaye ndi mu Burundi. Nuko ikintu kintangaza sinumva iyo abo bahinga ba oni bakora mbega baganire n'abandi.
Yego,
turiko turavugana mucaha bakudeta yabaye mu Burundi ntibikunde. Jewe baturiye moto ibiko abo ni bande nabo abo bavuga ngo ni abamanifesta pacifique isakoshi irimo imashini irimo memoire yanjye yo muri universite gusa ko n'umunota byatumye hashobora gupresenta memoire bisigura yuko atana hano na hamwe shobora kuronka akazi. Urumva ibyo? Umva baranyise gusa gacanyo. Sinumva rero ngene kandi namaze no kwizika kuri iyo radio yanyu. Sinumva rero amarobingi iyo komisiyo abaganire niyo komisiyo ya ONU bacamo bo aho bamwe gusa. Kubera burya ndakubwije ukuri yo mutumire ndamubwije ukuri. Ego jesi harira igisoda carisa abantu n'ikindi. Mugabo neza ni ndababwije ukuri burya iri mugabo neza ni kenshi. Abantu bishwe atatu bagiye je gushaka ko no munota nta mugambi n'umwe ndirimo. Kano nariko ndirenganira zura ingorane nyinshi. Naravunitse ukuguru n'ukuboko. Nibyo hahora hambyuka. Mbega ninde azomvura.
Ye. Patrice we.
Hama. Ikindi nashaka kuvuga mu ndimi gatoya.
Yego.
Ikindi nashaka kuvuga. Mbega burya ONU ikora gute? Njye nta muntu n'umwe abantu bandi baragiye ko atangiye ko yumvikira mbika. Mugabo sinumva ingene ONU yasarana ku Burundi muri 2015 kugira ngo 2015 yenda kugeza kuri 1995 naba mu Kamenge. Igisodo cy'icyo cyaraje cy'icyo umuntu wese kibonye. Umuratuba. Bavuga ngo hari abitwaje kwanisha. Bitu muntu wese laba ONU yari bihenze. Tureke ni bya sandura sinari ho nandi bisuko.
Patrice ibyo kubayeho birababaje ibyo
bazovuganirwa nande.
Yego
yari CPI ntacyo ndayihariza ko kubera uwo mutumire yashyiguye neza yuko CPI ikurikirana ibyabayeho imaze kubaho.
Yego
abo bose abo bashinga amanzi bari ko baravuga abantu demikinzi ndebuga nonan kate nonan se ndiko mvuga ibyo ibyo nabonye ndiho bobo burya ntibari bwavuke.
Yego Patrice hiniraho ngaho agashavuka we ntabwo ndabona ari birebire ntabwo twakabonera umwanya uhagije buretse twumvika. Yego urababaye reka nzagushakira umwanya wawe winigure ari nko kuwa gatandatu sibyo uzinigure utange akababaro kawe kuko ni ngombwa yuko ukavuga
hari benshi bari kubaka kubivuga ngo utinya n'ukuri kw'Imana.
Yego ahubwo dore akabazo kawe maitre nigarura numva yasubiza aba bantu bavuganye nande bari aba commission bavuganye nande ndibwira yuko ibyo uko ONU ikora nabyo byaba birebire cyane ntabwo twabibonera umwanya ahangaha kuri muri iki kiganiro cya muri sanga. Reka maitre nigarura asubize Patrice ati giye uko abo bantu ntababonye niko maitre aba bantu bavuganye nabande bagera kuri kiri cyageranyo cyabo.
Ngakoze cyane nagira shimwe Imana ndumva ko afite agashavu kandi bumvirije yamushikiye n'ibyaba byagenze ko ibibaba cyane nabo bahinga bawe nibavuze impande aravuga yuko yagize isanganya ahuye n'abari kubagira imyerekano ati baramuturira moto igitabo cyiwe kirashira mu kuboko no kuguru. Ni ukuri ibyo bintu ntibiba byarabushikiye n'ibintu bibabaje kandi n'ibintu bishyira byagenze gutyo. Nta kintu kiri kintu bikubwira ko mugabo ku byerekeye ibyo abahinga ba ONU nagenda kwibutsa yuko kuva igihe ujya mu mugwi wa ONU ushinzwe ikintu cya mbere wasabye gukorera mu Burundi gukorana n'abantu bose bafite icyo basigura bafite icyo bazi ku byabaye mu Burundi baba bari ku butegetsi baba abarwanya ubutegetsi baba bari kubiyamiriza inyango y'amategeko. Aho rero leta yaciye ivuga yuko itazokwigira yemera yuko bashyira ukuguru hasi ku butaka bw'u Burundi. Ibyo nikuriye mu kanwa n'ibintu nawuzi n'ubu leta yiciye kumukira ka muntu yaranse yuko wabahinga ngo n'ibyegeranyo byabo ngo ntibazoza mu Burundi. Burya rero iyo wanka umuntu uhoza ukuri hari icyo uba wiyota. Nicyo gituma umugore wahinga ba ONU baciye bafata ubundi buhinga baranditse kubupanabumenyi baratanga umuntu wese afite icazi yovuga yoshikize uwo mugwi badatandukanije abari mu myerekano canke abari bashyigikiye ubutegetsi kandi umwe batandukanye yuko yorungika ubutumwa kuri iyo kurugukana bimenyi icyo sakrifisishwa umuntu ubuhinga bwararungitswe ku mugi bitandukanye abantu bose bafite icyo bavuga bakivuga.
birantangaje kubona utashoboye kuronka ingina wo baronka nico gituma wumfasha tugasaba yuko usuhabwa ikindi kiringo kuko urabona ko wakoze igikorwa gikomeye abo bavuganye baravuganye n'umucegeranyo gikurikira hajya intanga amabara bazokwerekana n'amatemonyabyo banashaka n'ibyemezo impapuro zo kwa muganga n'ibintu byerekana bakoze ubwicanyi ntibibaze yuko ari ibintu bapfundikanije cyangwa bikoreye ibintu biriho hariho rero ibintu bigoye kunyiza iyo bavuze bati naka Pascal yapfuye gutya bafise n'ibyemezo ntibavuga ngo barabeshe kuko barabeshe bavuga uti ushima atapfuye nguyu cyangwa ntiyanyurujwe abangahaye ibyo rero mu gihe udashoboye kubihinyiza ntuvuga yuko barushe abo baravuganye kuko barandi kubinganyukana bimenyi basaba yuko umuntu wese w'umurundi ahari hose ahamagariwe gutanga ibyazi gutanga ibyemezo yakoreye ibyaha cyangwa afise uwarega ko abitanga ntibatandukanije bati hagire umutwe n'ubutanga barahavuye baranagendera n'abarundi basutse ku icumu n'abahunze igihugu aho bahungiye bashwiragiye ku mihingo yose y'isi uhereye mu bihugu by'aka karere byasanzwe gakikujwe n'Uburundi baranagendeye kuvugana mbere n'abari mu Burundi na benshi bavuga ni bari mu Burundi baranabaha n'ibyemezo n'ibintu bitari byerekana ibyo bakoreye birantangaje kandi birambabaje kubona utashoboye kubimenya ariko nashaka utudufasha dusabe yuko ngo hama muzobonane naho wakize ikikwake ku mutima wavuze uti ni kuri uremera yuko abasirikare n'abapolisi bishe abantu ndagushimiye kuko sagashisheshwa muri uti mugabo mu nyuma gihe narabaye mu Kamenge ati abasirikare barishe abantu ati barica atacanira ati mbega none abo bariko bavuga umunsi ndi bari bavuke ni ukuri igihe nakubwiye nti ni ukubwira ko mirongo icyenda na gatatu ntari bwavuke niba ndavuye nari naravutse umunyeshuri mugabo sinatanga kandi yuko hashobora kuba harabaye ubwicanyi kuko nubahavomesha mvuze yuko atabwiye byabaye mugabo nakubwiye ubwicanyi bwabaye imbere y'uko isentare ibaho ariko nyine bizokurikirana mbere n'icyegeranyo cyawe ni cumi mirongo icyenda na gatanu cyarabivuze shaka uwo munsi hateza kuko sentare kibinasitiyari kubuhumbi iyo rero twebwe icyo twakoze nagenda kubwire ko twagumye dusaba yuko hajyaho umuguru kumenya ukuri no kurekuriranira ku byabaye itandatu na gatanu irindwi na kabiri icyenda na gatatu icyenda na gatandatu imyanya yose habaye ubwicanyi nta n'umwe dushobora gukingira ikiyoba nta n'umwe dushyigikiye uko dukeneye ko haba sentare idahengana ikintu cyabaye mu Burundi ni uko abantu bashaka kuguma bumvikana mu bya politiki cyenda ashyigikiye abantu bakoze ubwicanyi icyenda na gatatu itandatu na gatanu mirongo na kabiri bamenyekana bagahana nibo batumye byose biguma bibi abana bo mu myaka biga bariga biga ngo babishyura igihe yabaye irindwi na kabiri batari bwavuke kubera iki kubera atakuri kwigeze kumenyekana turakeneye rero ukuri nuko ibyabaye muri iyo myaka imitekano abakoze ibyaha baribo bose bahaniwe hama n'abari kubahanuriye bitwaza mu byabaye ryari nta n'ubisise yuko kuba abandi barishe nawe uca wica kandi kubona batahanwe ni ukuvuga yuko niba ubutegetsi bubifitemo uruhara kuko nibwo bwanze kujya sentare ijyaho ni gushyiraho umuntu ukumenya ko no kubirekura bakanga ko sentare ijyaho ikimanda abakoze ibyaha.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu muri Isanga. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku bibazo by'u Burundi, umushyitsi ni Maître Lambert Nigarura, kandi mu ndwiza tuzaba dufite n'undi mutumire umushikiranganji w'u Burundi ajweje agate kazi na muntu kuri iki kibazo cya CPI. Mu magambo makeraho tugeze ubu ngubu, byumvikane yuko iriya sentare iza niramuka itangiye gukora koko akazi isabwa ku Burundi, izareba impande zose, cyane cyane ko na leta y'u Burundi yayiregeye. Nubwo izasohoka, nubwo leta y'u Burundi izasohoka muri sentare, ariko icyo kirego cyo kirahari. Kuri telefone dufite Bigirimana. Bigirimana we, akabazo kagufi cyane, dore igihe kiraturenganye.
Akabazo kanje nari ifite nuko uwo mu metere avuga jewe imodoka barayinkwiriye kumusanga, kandi nibwiriye nari ntwayimuzi kwa muganga. Hanyuma rero narabona yuko urenga, kandi si abapolisi bayituriye, kandi simbonera kure n'abari mu mugumuko. Nicyo gituma boraba abantu ingene bubigenza twebwe abarundi tukabyumvikanira kuko nubundi tugiye turihanira umwe wese avuga ngo uko yabibonye twese byatubabaje ni byinshi hariho n'umwana w'uwanje nawe nyine bateye ibuye arakomereka kuguguru n'ubu kuguru bamusigiye mu icuma none nkaho onye ko bataze kumbaza nanze ingire ntange iciyumviro abantereye amabuye abana saba polisi kandi simbonera kure ariko abapolisi nibo bafashije no kuntwarira uwo mwana kwa muganga abapolisi nabo nyine narabonye benshi yuko bakomeretse hari n'abapfuye nabo nyine ntibabavugira nabo nyine
oya leta irabavugira kubera ko yatanze ikirego muri sentare metre Nigarura yabivuze Bigirimana we urakoze ahubwo nyine ubwo ngubwo nimba wakurikiye ikiganiro neza ndumva wasobanukiwe ko no mu Burundi mufite akazi gakomeye cyane ko kubutungane ni ukuvuga rero yasabye ko abantu abarundi bose ni ikibazo cyanyu mubigira mu ruhare hanyuma ubwo ngubwo mukazareba ukuntu ubwo butungane buzakora ndagushimiye Bigirima
nabo mwakoze mugani nuko bokumviriza abarundi na twebwe twese ntibumvirize abantu bakenyi bagomba kuguma badushiriza mu byahitiye bya kera twe nabyo dukeneye twebwe abajene
ariko ubutabera urabwemera ubutungane
nabwo burakora mugabo benshi ntibabwemera
wowe ku giti cyawe ubutungane urabwemera
ndabwemera burantunganiriza bwarantunganirije nka amatongo nabo twatase nyene n'abanyije amafaranga n'ibintu nyene baba banyu nyene twama twatase baradutunganiriza nanza zitanu zose maze kujyamo zose ndabona yuko bigenda neza kandi nta widoga
yee ufite amahirwe Bigirima urakoze cyane
yego namwe murakoze
yee metre dushigaje iminota ibiri muri iyi minota ibiri duha umwanzuro twanzurira
urakoze cyane ahubwo jyewe numva bigimavuze ari ibintu bidatandukanye n'ibyo Patrice yavuze bikaca ahubwo bimpa icyizere kagutumirira abantu bose nzibaza yuko bataronse akageze kuko bashyikiriza iby'abashyikiye bashobora kurega uwundi mu bihumbure nibaza yuko wibagiwe yuko bavugana n'uwo mugwi na cyane cyane bagasaba leta yuko yokwemera k'uwo mugwi ushika mu Burundi kugira itohaze ibintu byabaye twe turashyigikiye yuko abarundi mwese mubona yuko akwiye yuko havuga ukuri bakwereka iyo sentare mbere ni sentare idahengamye ni sentare nta murundi arimwo ushaka bazoza bagira amatohoza yigenga mubarege abo mwumva mushaka kurega mugabo mwemere yuko sentare ikora kavuga rero y'abapatishe babagira Imana nimwemere ndabasabye mumfashe dusabe yuko yongera ikiringo ujya mugwi kuko uwo munsi ni umubiri ko birabandana bica n'inyumba urahagarara babandanye basohoza musabe yuko leta ibuze kubera iki none mwemera kujya mu barabara musaba yuko ngo atamuhinga wawe aza kandi nimva hari ibyo murega abandi yega kuba ariko kajyo keza ko kubishyikiriza mukabareka bagatohoza mukababwira namwe ibyo muhe bundi mugwi nibwo butungane niko buzohera niho hazoheza hakaboneka icyegeranyo bose bifuza n'intahe igakubita mu ruhanga abakoze ibyaha nibyo nibyo bikwiye kavuga rero ni ikintu n'umuhanura kumbure niba yibaza ko ataronse akajya kubonana n'uwo mugwi navuze yuko wari wasabye ababishoboye bose yuko bogira yuko bawurondera nukuri jye ndashyigikiye ko bawurondera nk'uko na leta yari yitwaye hama mu nyuma ntituzi ko yaretse yatanze n'ibirego ahubwo yokugurura imiryango ikareka abo bahinga bagatohoza ibyabaye igatohoza ku migwi yose twe turashyigikiye yuko haba atakudahana gusubira mu Burundi ku byabaye imyaka iyo ari yo yose ubunini
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane by'umwihariko kandi nshimiye umushyitsi wacu tumaranye iyi saha yose Maître Lambert Nigarura umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe ashyigikiye ibikorwa kongera gakorana na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ahagarariye kandi isekeza ry'iminsi ijana ryitiriwe ubutungane mpuzamakungu mu Burundi iryo sekeza rigamije gutera inkunga CPI kugira ngo yihutishe amatohoza kuko u Burundi bugiye kwisohokamo iyo sentare ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka kandi nanone mu cyumweru gitaha imundwiza rero tuzagaruka kuri iki kibazo cy'isentare n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu ndabashimiye cyane mukanya na makuru Maître Lambert mugira umugoroba mwiza.